n'intererano y'ugwaruka ugusubira kubaka igihugu kirangwa amahoro n'umutekano ku barundi bose
Gwaruka waba uri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe radio inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
kaze mwese muteze amatwi ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 11 ukwezi kwa 11 2020 cyerekeye ubukozi bw'ikibi bufatiye kwica abantu bagatabwa mu nzuzi cyangwa mu bindi bibanza bitandukanye
ndafise ijambo
Kuri uwa mbere haratowe ikiziga cy'umuntu yishwe aciwe umutwe muri komine Mabayi ntara ya Cibitoke. Uwo yaramenyekanye kuko yarasanzwe aba muri iyo komine. Muri iyo ntara nyene haratowe ibindi biziga bibiri bitamenyekanye mu ntango z'uku kwezi mu cegeranyo cy'umuhari uharanira gateka kazina mu iteka cy'ukwezi kwa cumi cyerekana ko muri uku kwezi hatowe ibiziga 20 mu bice bitandukanye by'igihugu radio inzamba nayo ikaba yaharuye ibiziga birenga 20 byatowe cyane cyane Bujumbura mu Cibitoke n'ibubanza mu kiringo cy'imisi 30 Everiano bazikamwe arabitubwira mu nkuru yaciye kuri radio inzamba itariki 5 z'uku kwezi
Ibiziga bibiri byatowe ku igenekerezo rya kabiri mu nyonyo wa 2020 muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke bikaba bitashoboye kumenyekana ku itegeko ry'abajejwe intwaro umukuru wa zone Cibitoke akaba ariwe yahambishije ibyo biziga nkuko amakuru avangaho mu Cibitoke bivuga ibyo biziga bikaba byari bifite ibiguma byinshi ku mubiri mu ntango z'indwi ya mbere y'ukwezi kw'icumi hari ibiziga byabonywe n'abanyagihugu bireremba ku ruzi Rusizi ku ruhande rw'intara ya Cibitoke ariko bakaba batigeze bamenyekana inyuma yo kubakura mu mazi haciye hatangwa itegeko ryo kubahamba buramatari w'intara ya Bubanza yobari yemeye ko hagiye gukogwa amatohoza ariko gushika ubu hakaba atakiramenyekana kubijanye n'abo bantu ikindi kiziga catowe imparambo ya kabiri muri komine ya Rugombo ku mugoroba wo kuwa 16 gitugu tuma 2020 naco nyene caciye gihambwa atamatohoza abanje kuba hafi y'uruzi Rusizi ibindi biziga bibiri byatowe muri komine ya Buganda hari kigerezo ry'indwi gitugutu nabo nyene bakaba bahambwe atamatohoza abanje kuba Pirisheri Nizigama niwe wenyine yashoboye kumenyekana ko aturuka muri komine ya Gihanga intara ya Bubanza ikiziga ciwe catowe ku igenekerezo rya kane gitugutu muri zone ya Ndava muri komine ya Buganda nawe nyene ariko yaciye ahambwa batarindiriye umuryango wiwe
twashoboye kuronka umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Gwagiri chavuze kuri ibyo biziga bitugwa byasubiye kugwira akenshi ntibamenyekane abari bo canke ababishe ugwaruka muvuga iki kuri ibyo biziga by'abantu byasubiye kuza biratabwa mu nzuzi canke mu bindi bibanza kubganyu hoko gukigira ngo ibyo bintu bihagarare mukanya ijambo ni gwanyu muri kiganiro muri kumushikirizwa na Francine Kanyange Nelson ari muri Kenya abona ko bibabaje ko abantu batogwa bapfuye bategerezwa gukingirwa.
Bepuyo ama so cyangwa bamwe kamenya gufungira umutekwa amabo n'igihugu ariko gusa bamwe ndabona tutokunda kuko benshi ibigwa bicogwa bicogwa leta y'iminsi nawe mu gihugu ushobora kuba ibya politiki ugasanga ntibafashe ubona kigafashe mu gisanzwe akeye asanga wa mukeri kiziga yishe kuri birababaje cyane kandi yateye isoni mu gihugu kirimo abantu ariko umuntu ugasanga wa mukashe dosi cyangwa agafatwa wamwunamira bisanzwe cyane ku bwashu ukereye kwa mukeri kiziga kandi yafashe izina ryako ni ukuri narasaba ngo leta niba ugiye kugabanya ibyo bintu by'ubwicanyi cyangwa ibyo bintu by'abenegihugu ariko mu gihe hari ibyo bintu bagandagura
Marcel ari mu ikambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania ati abo babica abo bantu ubutungane buzote bubakurikira
muri kino gihe ngaye inyifato ya CNDD-FDD n'ubwaruka rwayo rw'imbonera kure ndetse na bamwe mu bapolisi bataye umurongo ndazi neza ko kuva 2015 atacyo bigeze bahindura umugambi wo kwica rubozo, umugambi wo kwangaza, umugambi wo kunyuruza ntibigeze bahagarika usibye ko bahinduye umukenyuro babikoramo ariko kandi nta n'abavunira n'akagore amaleta menshi yagiye akora ibyo ngibyo ariko aratinda arashika ku ndunduro yayo bamenya kuko bizogenda kose ibi bariko barakora bica abantu bakabasibanganya amashusho bakajya bihutira kubavuba ejo inka ijyafata ijambo tuzomenya uriya yapfuye ninde yapfuye bigende gute kuko ubutungane bizofasha imiryango yose kumenya by'ukuri ababo aho bagiye bumve ko abariko barabikora uko bizogenda kose inka izokindi ikabafate kandi bamenye yuko uno munsi ushobora gukora ibi ejo ugeze imbere y'ubutungane ukicuza icyatumye ubikora ntibabihagarike.
Tao ari mu Burundi ati ibiziga by'abantu bitogwa mu nzuzi bishobora kuba ari abarovyi bagize isanganya mu mazi
turayisanganya impanuka nayuko ntiyatananika yanyipaka n'ibihugu bine hariho Burundi hariho Tanzania hariho Zambia na Congo ino rero ushobora kuboneka ejo no hino hakaba hari isanganya bakoreye bikaba ari ibitemberwa bikagasanga ndasendeje ku Burundi gamba rero rero tabahamba bakiranye urumva ko ntiyapfuye ntako undi abatahamuka hanyuma se nabyo hashobora kubisanganya isanganya hanyuma keke onye biranagoye kubera ndetse mu nzuzi biragoye umara nkagira uti kanya koko nuka mu Rwanda kata mu Burundi urumva nabo nyene niko koko nyene hashobora kuboneka abantu ari isanganya nk'abarobyi ari kuroba abantu ari isanganya rero leta namenye igihugu ababonye nk'abonye dusaba ahantu kubera umuntu yamaze guhwera nabo bika umva ikintu waya kafunde nyine nuko rero ibyo oye ntawe uzi iba bavuye ariko tujya ko natwe ngaha ani wacu byo mahatumiye bene murangi isaba kwa ati mwatumiye bitanye bene bakamutora iyo atinya ko yaje iyo ni kunje gusana ibyo kunje kubona kwa ati n'urundi nitukunje kubona ibintu bicho ariko kugira ibindi yuko niba batikara nk'abarozi ko gusanganya abo rero iyo batuye basahanda nuko rero ibyo rero ntibyohera kubera ibyo batagira tuhera ni kubera abantu bata mu nzuzi kuroba ari benshi isi cyo babisanganya kuko ari bashobora kuruka bashobora gufite amagara yapfa neza amaboko ashobora kujyana amaso ashobora kujyana akajyana ku muntu yapfuye kuri ibi byo bashobora kuba kubera abo bantu mu nzuzi bamara kugenda kandi bamara kubisanganya.
Bertile ari mu Rwanda ati biterwa n'uko ubuzima bw'umuntu atagashira buhabwa mu Burundi
mu minsi amaze gutwara nta n'umwakurana kwira na mezi n'imbarangahe ariko urumva abantu bamaze gupfa ni benshi gusa nako ngira nta mpinduka ariko arajyana yafatira ikirenge umusanga nziza ibyo bizokwama umuntu yagira ibyiza bitogwa kubera ko atagashira baho umuntu na gataka kazi na muntu gahari iyo gataka k'umuntu gahari baramenye yuko ujye bariko barahohotera cyane bariko barakora ibyo nawe ari umuntu ede nabende zinahobona bimenya ntacyo wabikora kuko nawe ubu kwitwara ko niwe nyine baba babikoze na abantu ba Fredomir kenza abantu ntibasemeye ntitwavuze ntitwagize igihe hari imigigi cyahinduye ntacyo byibanga muri sanga nawe ibyo bintu bizohera gure mugango mu gihe byohera nuko leta yoreka kugaragaza ko ibashigikiye haba igafata abo bantu babikora cyane igakora amatohoza bakamenya neza aho ibyo bintu biba byavuye hama abo bantu bakabashira imbere y'ubutungane niyo mbona icyo kintu shohera ariko mu gihe ntiwabikoze yidegenza mama ko amahoro ntibizohinduka de 2015 urumva de narabuze musaza wanjye guhera icyo gihe twagumye tubaza leta y'u Burundi tuvuga ati basi nimba ko bavuga ko yafashwe longue de centre turavuga ati nimba yarafashwe mu mushikano hasi imbere y'ubutungane tumenye ko ahari cyangwa ko adahari twarabuze inyishu y'ikintu na kimwe na mwezi tasi tukotu wa rondila mwurunda huko watu wage nda wala tubuma waka tubia kwa mwagwani waka tubia kwa liiki waka tubuma waka dutuka waka tubia kwa mwagwani waka tubia kwa hudusha mga
kese kutwese tijuka wala kese kutwese sangiri chango nulikanya atajo kuiwora na atajo kukokezi mwano kwani tavi kwani uisha
tugume mugwanda Patrick ati ivyo bintu birateye isoni abategetsi bari bakuye kubihagarika
birababaje aho abantu basigaye bicwa nk'utu nyegeri utunyabutumba bafyonda nibikoko bisanzwe bifise amategeko ndetse umuntu ahema ashobora ejo bundi guhindura isi ashobora kuba yokora ikintu yugikina koze ibintu n'ibintu by'inyamaswa akaruta kandi kakamira cyane wiketswe anigwa atanomenye iyo yagiye aho umuntu basemerera bakavuza induru ati yo umuntu aratwawe ntihagira ikintu na kimwe gikorwa na leta leta ibishinzwe abanyagihugu ibishinzwe gukurikirana abanyagihugu ngi hageze umunyagihugu abura leta ibikwiye kurazwa ishinga no gushakisha umuntu ibyamubaye ko ariko ubu umuntu aricwa ntihagire n'igikwikirana ukiyumvira iyo leta abantu ishinzwe baribo ukababura ibi bintu rero byo guhamba abantu bigaragaza yuko harimo abantu bo muri leta babifise mu ruhara mu yicwa ryabo kuko abicuzo sanga kenshi na barundi kuko uko yicwa wese ubuntu mu rundi munyamahanga ni ibintu leta yari kwe gukurikirana igakora amatohoza ikamenya umuntu icamwishe ikanashaka nabi yo bikabimenyesha ariko iyo ni ngendo igayitse igaragaza abategetsi ba kino gihe bahari akazi bariko barakora aho umuntu atagaciro akingira mu Burundi amagara rero leta yuko yohaguruka ibi bintu ifunga amaso ishinzwe abanyagihugu kandi itegezwe kubakingira ikanakora amatohoza ikavuga icisha umuntu kuko bari hari ya kubera mu Burundi ahari kandi nico bajejwe
Neto ari mu Burundi avuga ko ivyo vyose biva ku kudahana ababikora
kuva mu mwaka w'2015 nakwigendera umukuru w'igihugu cyane nkundi tayitoye igikiringo cya gatatu muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi hagiye haba ubwicanyi butandukanye ariko icyagiye kibonekeza n'abantu banyuruzwa bagatogwa ibiziga hari bamwe bashoka baboneka batoba iziga mu nzuzi mu mashyamba hari n'abandi badashoka bamenyekana ivyo kwari tuzi ko bizohagarara kuva turonke umuperezida mushasha ariko uriko uraraba umurindi wavyo wasubiye kugwira ibi bikaba biva ku kwihorahorana mu bijanye n'ivya politike bigaca biva ku kudahana hari abantu muri iki gihugu bigize bakatamanikirwa mu kwica umengo ubuzima bw'umuntu muri iki gihe ntaco bukimaze mu myaka yaheze ikiremwa muntu cyari gitinyitse ariko ubu umuntu bamwica kujya basonda akanyegeza ibi rero bikaba biragoye guhera kuko hari abantu bamaze kubigira umwuga bo batavuga rumwe bacisha kubuhomba byari bikwiye guhera iyo uwo muperezida dufise ba abyifata mu rugamo ariko ubu icyizere kiratanguye guhera kuko turazi iyi minsi amaze ahubwo kunyuruza abantu bitera bigwira ibiziga bitamenyekanye n'ibyamenyekanye bitera bitogwa ibi rero bikaba bigoye guhera ariko nk'ugwaruka nosaba turongoye ko bomenya ko ikiremwa muntu ari kiremwa gikwiye kubahiriza ndetse n'abatavuga rumwe bari bakwiye kubahiriza aho twari tugeze ntihari aho yuko umuntu yohogwa ibyimvyo vyiwe
Dali nawe nyine ari mu Burundi avuga ko ubuzima bw'umuntu bwari bukwiye kubahirizwa uwagirizwa ikosa agacirirwa urubanza aho kwicwa
kwica umuntu canke se kuzimanganya ubuzima bwiwe kumufungira ubusa ntago bikiri ikintu kigoye ahubwo menga bitabaye igihugu nticobaho hirya no hino hamaze iminsi bonekeza impfu hibonekeza ibiziga bitandukanye mu nzuzi cyane cyane mu ruzi Rusizi n'ikiyaga Tanganyika kandi izindi nzuzi ziri mu gihugu birababaje rero birateye agahinda kubona inzuzi cyari kimwe cyo kubaha kuko bagwita ngo uruzi ni umwami uno munsi inzuzi akaba arizo zahindutse tokwita imva zo guhamba mu bantu birababaje birateye agahinda rero icyo dusaba nk'ugwaruka igihugu icikebuke abarongoye intwaro nibikebuke bajijwe umutekano bikebuke kugira ngo nimba umuntu afashwe ari mu ikosa iri na ririya ingero yiwe canke se igihano ciwe si cyo gupfa kuko nakare Burundi busanzwe bwarateye igikumu ku masezerano atemera yuko umuntu icacu gupfa kibaho mu gihugu cacu Burundi rero umuntu afashwe mu ikosa iri na ririya yoshikirizwa inzego zibijejwe na cyane cyane urwego rw'ubutungane n'inyamiramabi kugira ngo batohoze neza bamenye umuntu icaha kimwagira noneho acibwe amande cyangwa se acibwe umunyororo kubw'ibyo rero nk'ugwaruka turahamagarira leta y'u Burundi n'abajijwe kubafasha gutwara ko bokubahiriza agateka kazi na muntu kandi bakamenya yuko ubuzima ari akatihabwa na kintu na kimwe kiza gisumba ubuzima bw'umuntu rero bafata ingingo guhagarika iki kintu atari cyiza ikintu gicafuza igihugu cyacu Burundi kandi kigacafuza n'abakibamo kandi tukongera tusaba yuko nimba umuntu afashwe cyangwa se ibyo biziga bigatorwa nibihambanwe iteka habanje kuba amatohoza kugira ngo abo bantu bamenyekane n'imiryango yabo ibamenye
niro ndafisi jambo chokuru yu wakata tu kigarukia ha chari igishi mikie kubiziga vjabanu vya subiye kuzabirivo ni kizamu ndu zino mbindi vivanza muri kigarukia abafashi jambo babineguye banasaba leta kukingira abijejwe kigana na wagiru bwogitanyi murakoze mwese mwakuri kigarukia niro na ho kwa wakata tuza
Chari kikaniro, ndafisi jambo, mshikirizwa na radio Inzamba, agateka kawo.